Mwandanya kumviza radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi RS Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afrika aho abategetsi ba Tunisia bavuze cyo ku munsi wa mbere ko bahagaritse bongera baratabara amato yarimwe abimukira barenga 650 bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari hari mu mpera zindwi irangiye babaye abimukira benshi bafashwe muri ubwo buryo mu kiringo cy'amezi abiri yonyene izinga ry'Ubutaliyano rya Lampedusa abo bimukira bakunda kugana bajamwo riri ku birometero bitarenga 140 ku rundi ruhande ko hakurya y'ibahari uva muri Tunisia. Abategetsi b'igisirikare cya Tunisia gikorera mu mazi bavuze ko muri rusangi abimukira 657 bari mu mice 46 itandukanye ari bo batabawe canke babuzwa kujabuka hagati mu y'iminsi ya gatanu n'uyu munsi wa mbere uheze. Bibiri bya bitatu byabo bimukira baturuka mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara abandi basigaye bakaba ari abanyetunisia. Muri Afrika kandi muri Mali umuhari w'iterabwo bushamikiye kuri Al-Qaeda warigambye cyo ku munsi wa mbere ko ari uwishe abacangiro bane bavuye mu Burusiya bakorera ikompanyi ya gisirikare yitwa Wagner umutego babateze mu micungararo y'Bandiagara hagati na hagati muri Mali. Iyi menyeshamakuru ivuga ko abo bakora iterabwoba batanye mu mitwe nabo bacangira Burusiya ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Mopti mu kwezi kw'indwi. Uwo muhari nyene w'iterabwoba waremanze ko ariwo ubazwa igitero cyabaye ku kambi ikomeye ya gisirikare muri Mali cyari gitumbereye ngo kwihora kuko leta yifatanya n'abo bacangiro ba Wagner. Umushikiranganji wa Afrika y'Epfo wo kwivuna basi nawe Tandi Modise ejo kuwa mbere niho yashika muri Moscow mu Burusiya mu nama yatunganijwe n'u Burusiya yiga ku mutekano mpuzamakungu. N'urugendo rukozwe mu gihe u Burusiya bugihanganye n'igihugu cya Ukraine ku rubuga rw'intambara. Ni mu gihe kandi abasirikare b'Urusiya bariko barigarurira ihinguriro rya mbere rinini rya nikleyere ku mugabane wa Buraya. Uyu mushikiranganji wa Afrika y'Epfo akoze urwo rugendo haheze iminsi itari mike. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Antony Blinken agendeye Afrika y'Epfo. Urugendo rwa Blinken rwari rutumbereye kugwiza ibihugu bya Afrika bishyigikiye Amerika mu kugaya ibitero Uburusiya bwagavye muri Ukraine. Afrika y'Epfo ntirengeshanya kuvuga ko ataho ihagaze kuri iyo ntambara, ariko abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko uru rugendo rw'umushikiranganji Modise muri inama mpuzamakungu i Moscow mu Burusiya ari ikimenyetso kigaragara cy'uko Afrika y'Epfo iri ku ruhande rw'Uburusiya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika umugwi ugira kabiri w'abashingamateka ba leta zunzwe ubumwe za Amerika bari bamaze iminsi muri Taiwan baratahutse inyuma yo kubonana na Perezida Tsai Ing-wen hamwe n'abandi bategetsi ba Taiwan. Ugo rugendo rwabo rwakurikiye ubw'umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi. Ubushinwa ntibwatevye gutangaza iyindi myimenyerezo ya gisirikare mu micungararo ya Taiwan mu kugaragaza ishavu kuri urwo rugendo rw'abo bashingamateka bari barongowe na senateri w'umudemokrate Eddie Marquis i Taipei ku mugwa mukuru wa Taiwan. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire Ned Price yabwiye amenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere ko Ubushinwa buriko burarenza urugero mu kubyifatamwo nabi kuri izo ngendo. ambasadere w'Ubushinwa muri nawe Zhang Yun yavuze ejo kuwa mbere ko urugendo rw'abashinga mateka aragasomborotso kandi ari guca kubiri n'ivyo Amerika yiyemeje kwidakwiye gufata Taiwan nk'igihugu kigenga.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Umushikiranganji w'Uburusiya wo kwivuna abansi Sergei Shoigu hamwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres baraganiriye ku kibazo cy'umutekano ku ihinguriro rikomeye rya nuclere gi Zaporizhia mu gihugu cya Ukraine. Uburusiya bwavuze cyo ku munsi wa mbere ko mu micungararo y'iri hinguriro habaye urubuga rw'intambara. Ubushikiranganji bw'Uburusiya bwo kwivuna abansi bwavuze ko Shoigu yaganiriye na Guterres kuri telefone ibiganiro byari bishimikiye ku gukingira icyo kibanza gikomeye. Kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi ihinguriro rya nuclere gi Zaporizhia ryaragabwe ko ibitero aho Uburusiya na Ukraine bagirizanya kuba inyuma y'ibyo bitero. Amakungu afise ubwoba ko mu gihe iryo hinguriro ryotegwa hoca haba isanganya rya nuclere rikomeye cyane ku isi, nicyo cyatumye hatumwa ko inama yihuta mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa kane w'indwi iheze kugira yihweze kuri icyo kibazo. Ukraine yagiriza igihugu cy'Uburusiya ko kiriho kirakoresha icyo kibanza nk'ikirindiro cya gisirikare cyo guteguriramwo ibindi bitero Uburusiya bugamije kugaba kuri Ukraine hamwe no kubikamwo ibigwanisho by'Uburusiya.
Urakoze Aloys Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi ubajije kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo ku munsi wa mbere William Ruto niwe yatangajwe cese ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 50.5% mu gihe Raila Odinga bahiganwa yaronse amajwi 48.9%.
Niteze ko impinduka nyinshi kuko wewe kubwiwe gambi yiwe umugambi nyamukuru ari umugambi yise bottom up, bisigura ko ari umugambi wo kuduza abari hasi bakuru tuzi buto buto.
Ubone Dieudonné Ndayishimiye umurundi akurikiranira hafi politike muri Kenya. Ejo ku munsi wa mbere tariki ya 15 y'ukwezi k'umunani mwaka 2022 abategetsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko abasirikare b'Abarundi binjiye muri ico gihugu kwifatanya n'igisirikare cyaho mugamba ko kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Ku munsi wa mbere William Ruto niwe yatangaje ucese ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 50.5%, mu gihe Raila Odinga bahiganwa yaronse amajwi 48.9%. Mu kiganiro mugenzi wacu Timishimwe yagiranye n'umunya Kenya umuhinga mu bya politike Dr. Moses Tofa yavuze ko bigoye kumenya icinsinzi ya Ruto ivuze ku banya Kenya kuko urundi ruhande rutaremera ko gwatsinzwe.
I think the most important thing here in terms of what that victory means is
ndatekereza ko ikintu cy'ingenzi cyane ukurikije iki intsinzi ivuze ari ukumvikana ku byayivuyemo. Ndumva ikintu gikomeye ari uko abakandida bombi bari bahanganye bemera ibyavuye mu matora. Rero ku kibazo cy'amatora hari ikintu twita kwemera gutsindwa, umuntu watsinzwe akemera ko yatsinzwe. Ibyo biba bivuze ikintu gikomeye cyane kuko bituma icyo gihe uwatsinzwe adahangana. Rero kugeza ubu ntago birasobanuka iki intsinzi ivuze kuko ubu tugomba kwitegura ko bishobora no kujya mu manza mu gihe uwatsinzwe yaba atemeye ibyavuye mu matora. Aho rero niho twaba twizeye ndetse tunabona iki intsinzi ivuze, ariko kugeza ubu ibyo nabonye mu binyamakuru intsinzi ipizihizwa mu gihugu hose, ariko biranumvikana ko hari umubare muto w'abanyakenya batabyishimiye. Rero nakubwira ko mu magambo make uko bitarasobanuka neza biraterwa n'uko urundi ruhande rwemeye ibyavuye mu matora.
It will depend on whether the other political actors are going to accept the outcome of this election.
Ubwo Ruto yiyamamazaga hari byo yemereye abanyakenya birimo guteza imbere ba rwiyemezamirimo abahinzi n'aborozi guhanga utuzi cyane cyane ku rubyiruko rudakora ndetse no kugira umubare byibuze wa kimwe cya kabiri cy'abagore mu buyobozi. Ubu rero aratowe abaye perezida. Ukeka ko ibyo azabikora cyangwa ni ururimi rw'abanyapolitiki bakoresha biyamamaza?
Yeah, look, if you look at Ruto, he presents himself as somebody who emphasizes the question of working hard, you know, the hustler nation.
Agaragara nk'umuntu ukora cyane ukorera abanyagihugu. Ntekereza ko ibi atabivuze nk'umuntu washakaga gusa umwanya, ibyo yavuze azabikora. Ariko nanone tugomba kumva ko ibintu byose abanyapolitiki bavuze ko bazakora biyamamaza atari ko byose babishyira mu bikorwa. Ubona afite ubushake, ariko nk'uko nabivuze kugira ngo bigerweho bizaterwa n'uko uruhande rwatsinzwe kwara cyane cyane uheriye ku byo yigeze gutangaza, aho yumvikanye avuga ko adashaka politiki yo gukorana mu ntoki. Yemeye gukorana n'abandi banyapolitiki, ariko kugira ngo abyemeze nuko leta ye izabanza gukora ibyo yasezeranije abantu. Nicyo kintu cy'ingenzi mbona. Ikintu mbona gikomeye ni ugukora ku buryo abanyakenya bose basenyera umugozi umwe, bagakora bose bafite intego imwe. Ibyo natabigeraho azabatsinzwe bizamukomerera cyane, kabone nubwo yagaragaza ubushake bwo gutanga cyangwa kugeza ku bantu ibyo yabemereye. Abatishimiye ibyavuye mu matora nabo agomba kutabibagirwa, akabereka ko abanyakenya ari umuntu umwe bagomba guterana imbere nta mwanya w'intambara no gusubiranamo. Rero ndumva ko afashe iki cyerekezo yazagera ku ntego ye yo gutanga ibyo yemeye.
Kenya, I believe that he will be able to deliver on those particular promises.
Moses Tofa, umunyakenya w'umusesenguzi mu bya politiki, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Thank you so much for having me.
Tukivuga kuri inkuru, mugenzi wacu Venus Tenshimimana yavuganye na Jean Bosco kubwayo murundi akurikiranira hafi politiki, ari ku mugwa mukuru Nairobi, amubwira uko insinzi ya William Ruto yakiriwe.
Perezida William Samoei Ruto ahejeje ubunyene gutangazwa ko ariwe yatsinze aya matora nk'uko mwarimu bivuze, ahereje gushyikiriza ijambo ryiza ryashimwe n'abantu cyane, kuko wumva yagerageje kugaruka avuga yuko uwo bahiganwe ariwe Raila Odinga, ko amushimiye cyane ku bikorwa bagize iminsi barimo byo kwiyamamaza. Ati twatanze imigambi ku banyagihugu, none bahisemo gutora imigambi. Ati nemeye ko mu butware bwanje nzokoranya na bose, ati nabo muri opposition n'abashyize inyuma. Cyaba ikintu cyiza abantu bashimye, kuko ntabwo yavuze imvugo nk'iyo twagiye tubumvana mu bihe by'imyamamazo. Yerekanye ko koko adashyize hambavu uwo yatsinze. Ikindi yavuzemo cyashimishije abantu cyane, yavuze ko umukuru w'igihugu yahahora basanzwe barongoranya igihugu, kwa mushimira cyane imyaka 10 bamaze bakorana, kandi ko azohora mwubaha kandi atazogaruka muri vya kahise. Yavuze mu ijambo ko atazogaruka mu vya kahise, agiye ahubwo kuraba imbere.
None aho ngaho utuye Dagoretti n'ahandi hirya no hino mu mujyi wa Nairobi, abantu bifashe gute? Barabyina insinzi, umwuka hari umeze ute?
Umva, ubu ndakubwira tuvugana mvuye ku irembo na tembereye ndaraba amabarabara yuzuye abantu bari kubyina mu mihanda, bafise ivyatsi mu mabarabara. Ni ukuvuga hari umunezero utoroshe, ubona amapikipiki ahita yiruka bafise imitamana, bari gukora celebration kabisa, baranezerewe cyane. Biboneka ko bari biteze cyane uyu munsi.
Aya majwi atangajwe nyuma y'amasaha menshi abantu bategereje. Wabibonye, hari na bamwe mu bagize kariya kanama gashinzwe amatora bane batari aho amajwi yatangarijwe, hari batatu gusa bivanyeho, batangaza yuko batemera amajwi atangajwe. Nubwo bwose bari muri ako kanama, ibyo bisobanura iki?
Ugiye kuraba uko vyatanguye ku majwi yagiye biboneka ko aba bakandida babiri bagenda babanga abantu banwe mbere hakagiraho abantu twokubaza tuti twabona yuko bari busubiremo atawuri bushikane 50% guteranya umuntu umwe ariko ugiye kuraba uyu munsi aho urongoye akakanama yavuga ko aza gutangaza saa 9 byaboneka ko hari ikintu kitariko kiragenda neza byaboneka ko batariko barumvikana bari abasanzwe bagize kajya kanama nk'uko arindwe ubwo rero tumaze kubona yuko hariho bamwe bavuze bati ibiza gutangazwa twebwe nibituraba kuko aje tutumvikanye ko nizadutangaje ko twatwibaje uyu mwanya n'uwiki ubu rero ikintu umuntu wari wese yo kwibaza ugerageje gusesanga ukaraba nuko umuntu wese yo kwibaza mbega amajwi atangajwe na batatu kuri barindwi ubwo bihaza bigenda gute biragaragara ko nkuko tubimenyereye ubwo Raila Odinga ari butware ibirego kumbure muri sentare hanyuma barorere imbere yuko watangajwe azorahira icyo sentare iza kuvuga ku birego azoba yatanze hanyuma abantu naho bariko baranezerwa iyi Kenya irafise ukuntu usanga ibice bitandukanye ugasanga akarere runaka barakunda umukandida runaka akandi karere barakunda umukandida runaka hafi aho ntuye jewe ugiye no kuraba no mu majwi bagiye bavuga Ruto ari imbere cyane ariko hari akandi karere kari kure yacu nkaho bita za Kisumu nkaho bita Kibera n'ahandi hatandukanye aya masaha aratekanya abantu ahubwo barashavuye nibaza ko naho tutarabimenya bashobora nabo gukora ibindi bitandukanye no guselebra icyo twatwiteze nuko Raila Odinga nawe yarakwiye kugira icyo avuze kugira ngo abamukurikira nawe bamenye inyifato bari bufate akugeza ubona cyaravuga
uvuze Raila Odinga ariko hatangarijwe amatora hari William Ruto wenyine Raila Odinga ntabwo yahageze bisobanuka gute kuba we atarahari
ugiye kuraba Raila Odinga subwa mbere yiyamamarije kuri intebe y'umukuru w'igihugu ndabona bugize gatanu no mu buheruka naho nyene aho William Samuel Ruto yari yamamaje ari kumwe na Uhuru Kenyatta naho nyene batangaza kubera ko ubundi IEBC yabanze kamenyesha abakandida imbere yuko batangaza bakabahamagara ati nimuze bimeze uko kugira ngo umuntu aze yiteguye azi ikimuzanye kenshi Raila ntakunda kuza n'ubuheruka ntiyaje biragaragara yuko nuno munsi tumaze kubona ataje twahise tumenya ko ibyo byose atari we baza gutangaza
Bosco kubwayo umushyenguzi mu bya politiki ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi ry'Amerika
turabandanye kubashikiriza ukuntu abanyakenya hamwe n'abahinga bakurikiranira hafi politike muri Kenya bakiriye ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mugenzi wacu Oriane Tangishaka yavuganye na Dieudonné Ndayishimiye mu Burundi akurikiranira hafi politike muri Kenya akaba kandi aba muri ico gihugu Ndayishimiye yaramubwiye ukuntu ibintu byari byifashe mu ntara ya Kiyombo muri Kenya inyuma yo kumugwi ujejwe gutunganya amatora utangarije ko William Ruto ari we yatsinze ayo matora
nkuko ubivuze nivyo nga muri Kenya uturere turatandukanye nkuko uturere dutandukanye niko buri karere buri mukandida ari populaire muri ako karere ego bo akarere merereyemwo sanzwe ari muri Central Province o umuntu yarasanzwe ari populaire waramutse watsinze ari William Samoei Ruto onyine we yarasanzwe ari populaire mu karere ka Kiambu ego
hari ico bari bamwiteze ko cane nk'iyo aje mu kwiyamamaza canke ari karaganiriza abanyagihugu babona ko bipfuza ko ari ikiyo bakorera ngaho muri ako karere canke mu gihugu muri rusange William Ruto yabemereriye
bamwiteze ko impinduka nyinshi kuko wewe kubwiwe mu migambi yiwe mugambi nyamukuru ari umugambi yise bottom up abisigura ko ari umugambi wo gufasha wo kuduza abari hasi bakora utuzi buto buto kugira ngo baronke kwibeshaho mu buzima agafata karorero kiwiwe kaho yavuye kaho yatanguriye akavuga yuko watavukiye muri presidence nka Uhuru Kenyatta akavuga yuko wewe yavutse ya byawe n'umwirimizi umworozi rero nakavuga ati aho ngizi byavuye gukora cyane rero akavuga ati nipfuza yuko umuntu wese afite umwete wo gukora ni byiza yuko ndamuteza imbere tumukure hasi tumuduze hejuru aduge kabisa mu buzima donc ni yo yise bottom up kuduza akaba agafocusinga gose kuri kuba kenyezi batandazo utuntu duto duto nk'aba mama abo yita ba mama mboga akaja abandi ni abakora ubuzi bwo gutwara moto kenshi muri mukwiyamamaza kuri we yiyegereza abantu bato bato
none abandi batamutoye kumbura bashaka ko ari Raila Odinga atsinda aho bari amakenga bo babafise mu mutekano wabo ko tuzi ko muri kahise habaye imvururu mu bihe by'amatora akumbure n'ukuntu Raila Odinga tanaje aho batangaza ibyavuye mu matora kuri mwebwe byo babisigura iki ho bari amakenga kubijanye n'umutekano
oya ayo makenga nayo turabona nakaruru duhiririyemo akare duhiririyemo kakiyambu mu mateka y'ibintu byigeze byagira ba muri Kenya ibintu nk'ibyo nizigeze bihaba nigiye sinzi ngari kubera bage keshi bagenda bararonga bagenda baratsinda ariko sinabifatira kuri icyo onye usahamye arantu watekanye kuva kera bo mukaremereremwo izi navyo ntabwo tubyibaza abatatu abatoye ruto abatamutoye bose baratekanye kabisa icyo kibazo nta numwe afite ubwoba kuri icyo onye
turumva ko yemereye abantu bato bato kuzobaduza bo bahimbaje gute cyane turabiye nko kuri abo bavuze abamotare abo bamama mboga bo bahimbaje gute bacumva ibyavuye mu matora
ego byabahimbaye gose baryohewe bamwe umva abaye gusimbagurika of course nitushobora kuvuga yuko biri final kubera uradzi yuko bisaba ko nuzenya senari nkuru ko ibanza ivyemeza yemeza ivyavuye mu matora mu matora aherutse ya 2017 niho narindi vyarabaye gucyonye abantu basimbaguritse gucyonye baryohewe kubera ivyavuye mu matora hanyuma senari kivuga ati amatora asubigwemwo amatora cyarasubigwamwo ariko erezuma ke uko abandi nyine niyo batsuye kandi gutsibace batsinda mu nyuma urumva yuko n'ibinyinye of course baracelebratinga baragihegwa kubyabaye barahimba ariko barahimbarwa kubyabaye nawe tutaramenya ingingo iza gufatwa na sentare yemeza cyangwa yakana amatora kuno byakumiye agenze
Dieudonné
bizovana kandi no kuba no kubitwa ko batakaje nibaza kwitwara ego
birumvikana Dieudonné ndayishimiye umurundi arangura imigambi yiwe muri Kenya ukaba kandi ukurikirana hafi politike y'igihugu turagushimiye cyane
iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
ejo ku munsi wa mbere itariki ya 15 ukwezi kumunani mwaka 2022 abasirikare b'u Burundi binjiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kwifatanya n'igisirikare cya Kongo mu rugamba rwo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya Kivu yo mu Manuko nk'uko vyatangajwe n'abategetsi bo muri Kongo inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Uvira Lieutenant Makie Longo avuga yuko Burundi binjiye muri territoire ya Uvira barahitwa Rubilizo mu kibaya cya Rusizi binjiye mu rwego rw'itsinda ry'ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kandi ko bazakorana n'ingabo za Kongo mu kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu ntara kivuye epfo
C'est depuis ce lundi 15 août 2022 que le contingent de forces de défense du Burundi est entré officiellement en République démocratique du Congo dans la zone de responsabilité du secteur opérationnel Sokola.
Yagize ati kuva kuri uyu wa mbere tariki ya 15 y'ukwezi k'umunani mwaka 2022 nibwo itsinda ry'ingabo z'u Burundi ryije kumugaragara muri Congo mu karere ka gisirikare ka Sokola de. Iri tsinda ry'ingabo z'u Burundi kuri ubu ziherereye mu kigo cy'amahugurwa cya Rubirizi kandi ryaje mu rwego rwo guhuriza hamwe ingufu zishyigikiwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho. Andi makuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu basirikare bari mu kibaya cya Rusizi yemeza yuko ari abasirikare 630 bo mu Burundi binjiye muri Congo banyuze ku mupaka w'uvugizo uri kuri Kiriba. Gusa kwinjira muri Congo kw'abo basirikare b'u Burundi, bamwe mu bagize sosiyete sivile zo mu kibaya cya Rusizi ntibabyakiriye neza kuko bashinja ibisirikare byo muri ibi bihugu ko nabyo bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho. Bernard Kadogotondo ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu kibaya cya Rusizi, yagize ati
ni Burundi nibatwa na insekirize teritwari ya Uvira na Fizi.
Aba Barundi nibo bateza umutekano muke muri teritwari ya Uvira na Fizi. U Rwanda nibwo ruteza umutekano muke mu ntara ya Kivu ya ruguru yose, naho Uganda nayo iteza umutekano muke muri za Ituri. Abo bantu ntibaje neza iwacu kuko aribo bateza umutekano muke, kuko umuntu ntiyakwatsa umuriri wawe namara ngo ariwe ujya kuwuzimya. Bamwe mu baturage batuye mu turere twibasiwe n'intambara twa Fizi, Uvira na Mwenga hari icyo basaba iz'ingabo z'u Burundi zije muri Congo gufatikanya na FARDC mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho.
Nibaze bakore neutralite donc bagarura amahoro mu karere, abaturage bahinge, abaturage batahe bahinguke, abaturage basubira iwabo, basubire mu mihana yabo. Ega bari abagabo nimba baje bakaza baje guhagarara hagati y'abaturage bagatanga amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, je ne vanta kibazo kirimo, ahubwo tugiye kugira inyungu nimba reelema misiyo bahawe bazayikora kuko bayihawe. Icyifuzo cyacu nuko boza batabogamye, nuko boza badafite uruhande babogamiyemo bagahagarara hagati y'amagroupe arme donc bakayademantela badashingiye ngo nabangaba cyangwa nabangaba.
Ingabo z'u Burundi zinje kumugaragara muri Congo mugeze icyaragazi hakana yuko zitari ku butaka bwa Congo mu kurwanya inyeshamba z'abarundi za Red Tabara, nubwo byagiye bisohoka mu maraporo y'inzobere za Runi. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika.
Inshuti zacu, ndabashimiye ko mwakurikiranye aya makuru. Mubandanye mukurikira programu za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.